SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya ariko sbs.com/au/radio-app.
Turabashimiye mwebwe mwese rero mushishikara mudukurikirana ni SBS mu Kirundi. Jean Paul Amede ndi kumwe namwe uno musi rero aho na ikiza coronavirus gishishikara kwiha inkumbi hijya no hino ku isi. Icyo kiza kabacugarije urudandazwa rutari ruke, rukaba abantu benshi atamirimo bagifise, abandi barugaye ibidandazwa vyabo. Ariko uno musi rero twagendeye umwe mu basanzwe we yagumye yuguruye, tumubaze we abigenza gute. Aho twashika twamusanze ari mu bikogwa, kubashobora kumva murumva yuko hariho imodoka iri kirahinda. Iyo modoka rero iri kirahinda ikaba yariko irakora tanke iratekera ibidandaza kugira ngo ishobore kubisanza abawo. Rero twashitse kuri iryo duka dusanganye neho araduhaya akanya kugira ngo dushobore kumubaza ari mu bikogwa vyiwe. Reka tumubaze abashe banze kutwidondora ku mazina hama tubone kubandanya.
Murakoze, jewe nitwa Mohamed. Nkaba nkora urudandazwa rwanje rw'amafrigo ngaha muri Oben.
Nuyo rero mwumva da turi kumwe, Mohamed asanzwe akora winjiye mu iduka ryiwe arafise, we yavuze frigo, je ndabona frigo, ndabona imashini zo kumesa, imashini zo kumesa impuzu, ndabona television. Ndabona urudandazo rw'imashini zidasinzi ko ufise ni imashini zo koza amasahani nga.
Yego turazifise ari, turazifise.
Imashini zo koza amasahani.
Yego dishwashers ya turi.
Murumva rero ko ari urudandazo runini cyane kandi aho magaraye sinshobora kubona frigo ihereza ahiri. Murumva ko ari urudandazo runini. Rero coronavirus yaraje mwebwe hano kuri uru rudandazo rwanyu hano Oben. Coronavirus ibafise kwingaruka nki na cyane cyane ko mu kwezi kwa 12 vyasa nkaho biriko biragabanuka, ariko ubu kandi umenga vyasubiye kwiha inkumbi. Mwebwe coronavirus muri urudandaza rwanyu yabagize ko ingaruka nke
muri urudandaza rwacu ku bintu bijyanye na coronavirus. Ingaruka mbi ni za zindi sinziza, kuko mu bisanzwe abakiriya bahora baza bakinjira akashima imashini cyangwa frigo, imashini yo kumesa cyangwa frigo cyangwa imashini yo kumutsa impuzu televiziyo, akayiraba neza akayihindukiza akitonda. Uno munsi ngo nadufise rero ntibigishoboka yuko baza no mwiduka, naho haza si benshi, ni babiri batatu kandi nshobora kwemera ko yinjira benshi kuko abandi baca bashaka yuko rero bagura online. Aguze online rero ukamurungira amafoto akaraba kubati yinzanire, asanze hano kandi kantu atigeze abona kuri ya foto akagasanga ko akubati rejected. Acha kuba tinsubize nyuma nti nta ntiwanyeretse ibintu byo bamwiye. Kwashanga rero ibikorwa byacu bifise intambamye nkizo, ugasanga turadandaje yani mukiriya ntabaye
uko yabiziga siko
abisanze kubera kwa umva kubera zangingo zo kudasohoka, zangingo zo kudatembera cyane, zangingo zo zatuma abantu begerana kugira ngo ashike yirabire ico akeneye yaba tishyura kuza kubera iyi corona. Niho nizo ngaruka mbi ko turaronka kandi urumva bituma urudandazwa rutagenda neza.
Rero uri kuri atubwira ingorane muri ko muragira ngaha, biraboneka ko mugabo urafise imodoka dusanze ngaho hanze uri kurapakira, n'ubundi ugomba ugende abo bobo nabuzishiriye nabo nabazanse ugarukanye, ivyo bimeze gute?
Bon ziya ubona uranakoze ufise ubu etikete, kajya ka etikete ni adresse yaho igiye. Ziya nizigiye awe rero n'abakiriya bigoye baraza barashika ngaha baraziraba barazigaragura bati nzaniriye. Nanjye bisaba ko ndayitwara kujya nyene atakosa, niheze nkakora ikintu yani nkayibobora n'ahantu akabona kanatigeza abona mu iduka nabo nyabwo ati nsubiza amahera eh nico tuma dupakira dushira mu ikamyo kugira zigende zihagaze zishikeyo zihagaze eh
none ko frigo ari kintu umenga cyane no vuga nti coroshe ushobora gucurangura ikintu ikintu kikononekara hoho zononekaye umuntu abakeneye hano kuko twabonye ngo ni MH appliances hano muri Auburn bivuga yuko usanzwe unazitunganya urazikora yo zononekaye cyanke ni bihimba bitandukanye ugurisha byo byo bimeze gute
bo mu bisanzwe turagira icyo bita services and repair turazikora tukanazisubiramo washaka no kuzuba tukanazoza rero iyo umukiriya afite ingorane y'ifrigo akatubwira ati frigo yanje irakanyisha hejuru umbwa munsi nikanyisha tubanza kumubaza frigo afise nubwo konyabaki naha bakugira tumenye ukuntu tuza kumuca amahera kuza kuyikora rero naho nyere bigature dutera ingorane muri corona frigo nyinshi yo zifuye abakiriya benshi ntibashaka kuzikoresha bashaka nshasha mugabo ugasanga rero frigo rero naho yapfuye na kantu gato kamutwara amahera make kuri kwagura nshasha kuko hajya frigo ifise ibintu indwi bituma frigo idashobora gukora iyo muri byo ndwi kamwe gafuye ikihagarara bo ifrigo iragira nkizi frigo digital irafise ikintu bita carte y'umuriro iyo ifuye ifrigo ntatarubona indani ntihinda ikigira kabiri ikagira icyo bita compressor yari yo moteri ya frigo nk'umuduga uyuhinze uragenda nayo iyo moteri idahinze ifrigo nikanisha icyo kigira kabiri kigira gatatu hari icyo bita fan ariyo ventilateur ariyo ituma umuyaga muri frigo uzana bwabo kanye bukeneye iyo nayo ihagaze nayo ni kwa kuniyene frigo irahagarara igize gatatu hakaba icyo bita fuse defrost iyo fuse niyo izana umuriro kugira ngo ifrigo indani ishuhe hanyuma iturire ya ice iriyo kugira ngo ifrigo kandi isubire gutangura bushasha igumane bwabo kanye rero iyo ya fuse idakora ifrigo iguma ishira mu amabarafu indani ice hama igace ihagarika gukanyisha hasi hejuru ikanye hagazugara naho ihagarara washaka aho ni kane hanyuma gace bicyo bita element ni hita iturira ya ice nayo nyene yarafuye yahita urumva igumikanya hejuru munsi ni ikanye urumva hagace bicyo bita n'itara ririmwo hari cyo bica n'icyo bita door switch ijya switch iyo ugaye umuryango ari akabuto iyo ugaye umuryango ufite ubona akakabuto kugira ngo ya feni izunguruke n'akajya kadakora ya feni ntizunguruka frigo kandi irahagarara urumva utu tuntu indwi kamwe gusa kononekaye frigo irahagarara rero umukiriya ugaca usanga arataye frigo y'igihumbi kubera akantu yakoresha ku mahera ijana na mirongo itanu mugabo muri corona iyo baduhamagaye twebwe turabereka ingorane ifise ukaba ati look ntuti frigo si ingorane ntoya reka tujye tugukorera
ibyo byose n'ibintu ukora rero wewe ngaha
n'ubumenyi nanjye naronse ngaha muri Australia si ukuvuga ngo nubwo naronse aha nanjye wumva Australia baranyigishije nanjye nabyiza n'ubumenyi
rero urumva wewe urashobora kugurishiriza umuntu frigo yapfa ukanagenda ukamufasha kumwereka ikibazo iyo bifise
ni naho icyiza cyanjye rero nicyo gituma abakiriya benshi baza ngaha baza bandondera kuko bazi yuko ipfuye nzogenda kuyikora kandi aho naho tubahaye icyo bita waranti harabo tubaha umwaka amezi atandatu amezi atatu
iyo ni garanti
ni garanti mu mezi atatu cyangwa atandatu cyangwa umwaka muri iyo mwaka ikiza kuba cyose turi responsable
dukora
ku buntu mugabo inyuma y'umwaka ntituzomubwira ati we ko garanti yaheze we turahegeje oya aza ari umunywanyi turamubwira ati we ko yiguze iwacu akakuma kapfuye we kagure hanyuma tugushyiriremo akagura kuma tukajya tumushyiramo ku buntu mugabo utayiguze iwacu urabyumva nawe niyo tujya twasama neza
turiko turavugana cyane cyane ku byerekeye corona kuba dufatiye hagati muri iki kiganiro iyi ni SBS mu Kirundi ni Jean Paul Amede turi mu gisagara cya Auburn ahari iduka rinini ryitwa MH appliances basanzwe bakora frigo nabonye televiziyo nabonye amamashini yo kumesa ayo koza ivyombo nayo kumutsa impuzu iyo wazimeshe yariko aratubwira ibijyanye n'ingorane yagize muri no corona virus none turangiza ku bantu nkamwe musanzwe mukora bino bikorwa corona virus watubwiye ingorane iri kirabateza ariko hamwe n'ivyo ni giki ku bandi bantu badandaza urudandaza nkawe bariko baraca mu bibazo na cyane cyane bya corona virus impanuro rimwe amajambo canke abiri
bo imano no baha muri iki gihe cya corona nuko bwa mbere bagumiza umutima mu nda kuko ni kiza chazire kila muntu hanyuma bateza kuvuga makubeza amategeko ya leta nkatwe nka muiduka nta winjira tambaye agafukamunwa n'abakozi babandi ngaho bambaye agafukamunwa hanyuma twa dufite abantu badashobora kurenga binjira indani badashobora kurenga nka batanu
iduka ringana gutya kumbona riri nini gose ariko
yego nicyo twaje duhanda amategeko abakozi ko kizira kwegera umukiriya uramuha distance agacagura agukeneye akaguhamagaruka mwegera ko ntubuze kimubuzanye arashobora kufisa niyo mugira akabaje abaje n'ukwandukiza abo nabandi rero bakuri byo byashira nabo nyene uravye nk'abantu bafite amarestora usanga abantu batonze hanze kubera igikombe kimwe kigahawa badashobora kwicara indani indani hagaragara bariko barateka igahawa hanyuma urinda ku muryango bagakoba mu cubandanye bose baragerageza kubyifatamo neza hariho nabandi kabisa ubona ko byagoranye kabisa atakundi mugabo ni kuguma dusenga imana turabe yuko iki kiza nyene cyo urengana amahoro kikijana nyene guko nari abanyagihugu turaguye nako niko no bivuga ye
ndabashimiye cyane Muhammed
murakoze cyane Mede
yego nuko rero turabashimiye mwe mwese mariko muradukurikirana twari MH appliances ni ngo ni M ihagarariye Muhammed MH appliances hano muri Oben aho rero afise urudandazwa rutandukanye ukeneye ngo uwo murondera kugira ngo ashobore nawe kugutunganyiriza murakoze ya RSBS mu kirundi ni to Jean Paul Amede naho ubutaha mu kindi kiganiro bye bye
woba wifuza kumviriza ayandi makuru nkaya umviriza ubicishije kuri Apple Podcast Google Podcast Spotify canke hariho hose uronkera amakuru yacu.